Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 44 nzero n'umwaka 2026 nshuti namwe bagenzi mwashimye kuri kira radio Nzamba cyakawe ndabahaye mwiriro cyangwa maramutse bibanye naho muherereye iri ryasango rya makuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingi nkuru zikurikira. Ejo aho bukera umugambwe sende deputede uzogira ikoraniro kaminuza y'umugambwe kubwishyira hamwe ry'urwaruka rurwanya kabi n'akarenganyo biciye mu mwumvikano wa Jena ukagakwiye kuba akaryo kuko uyu mugambwe winegura ugashyiraho abategetsi babishoboye kandi bazoshyira imbere inyungu z'igihugu hagushyira imbere inda zabo. Muri ano makuru muraza kubyumva. Igenekerezo rya 44 n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umushingwamanza ari mu kaga. Mu itangazo ryasohowe n'amashyirahamwe atanu aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi avuga ko agateka k'umushingwamanza mu Burundi kagiye gahunyangwa aho hari n'abashingwamanza bane bahagaritswe kubandanya umwuga wabo hadakurikijwe amategeko. Impunzi z'Abarundi zo makambi ya Nduta na Nyarugusu ziratabaza zisaba ko ibikorwa byo kubomora amazu zibamwo bikibandanya byuhagarara kuko bari mu kangaratete. Urunani yuko amashyirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu akorera makambi y'impunzi CDH Bikare uratangazwa no kubona ibyo bikorwa byo kubomorera ayo mazu impunzi bibandanya mu gihe ishyirahamwe hasere ryaheruka gusohora itangazo aho rivuga ko ridashigikiye itahukanwa ku nguvu y'impunzi z'Abarundi. Aya n'ayandi ni mu kanya sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasiye kwaramutse. Aho bukera ku munsi w'Imana umugambwe sende DFDD uzutunganya ikoraniro ry'umugambwe ishyirahamwe Ajena rigwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi ibona kari gakwiye kuba akaryo kuri uwo mugambwe ku kwinegura bakaraba ingene barongoye igihugu nabi bakisubira ko bagashiraho abategetsi babishoboye kandi badakorera inda zabo. Gusa mu nzego z'igihugu ishyirahamwe ya Jena birababazwa n'ingene gushika uno munsi uyu mugambwe atakindi urakora atari gushira Abarundi mu marira n'amaganya kubera ubutegetsi butabereye. Dutega amatwi Jean Nduwimana arongo ishyirahamwe Ajena.
Yoba kongre ivamwe ibintu bituma igihugu cisununura kuko umugambo uri ku butegetsi wisanzwe umugambo uri ku butegetsi niwo uteza imbere uhindura ibigoyagoya kuko bajya bita abamandateri politike barungikwa n'umugambwe. Rero nk'iyo bagize kongre bagomba kwiga ingene abari muri leta abari mu zindi nzego ingene bariko barakora ko bariko barakora ibiteza imbere igihugu bagomba guhindura ubuzima ku by'ukuri bw'igihugu ari ubukene ari ibyo by'ukutiga neza nimba ari ibyo by'ukubura ibyo byose byo kubura ibitoro baca bagerageza bakiga bakabaza leta bakabaza ababijijwe barungitse muri leta igituma badashobora guteza imbere gukura ingurane zihanze abanyagihugu. Ariko ku by'ukuri tubona izo kongere bakora ari kongere zabo bwite atari zifasha abanyagihugu. Ntacyo zifasha abanyagihugu kuko bagira kongere hari ingorane bagaheza hari ingorane bakazibamwo abanyagihugu bakazigumamwo eka ukayoberwa rero iyo kongere ifasha abanyagihugu n'igihugu. Kwebwe tugomba kubahindura ibyo bya system inge nikora bagahindura bagashyaho system ifavoriza ubuzima bw'abanyagihugu ifasha abanyagihugu kubaho neza system ituma gatega kumunyagihugu kubahirizwa dusaba ko ayo makongere bagira nibyo bikorane kuvyukuri byovamwo ishusho shasha y'igihugu bikavamwo ubutegetsi bwiza bufasha abanyagihugu abagahanura abamandateri politiki barungitse abagagabanya no gukorera n'abanyagihugu bariko barakora twari biza ya kongere yateza kubatora barabategetsi beza bijunja n'ijambo hanyuma bakaja rero mu nzego z'igihugu baca kwerekana ubwo bukerebutsi
kuruno wa gatandatu niho hasozegwa igikorane cy'umugambwe CNDD FDD umenyesha makuru Viateur Haragira Mungu ari mu buhungiro abona ko ibihe bibi abarundi barimo ari ingaruka y'umuvumo n'intwaro mbi umugambwe uri ku butegetsi wakwegeyemo u Burundi asaba nyabona ko abategetsi ba CNDD-FDD muri byo bikorane bosaba ikigongwe ku mabi bakoreye abarundi kurikira Viateur Haragira Mungu
kuno bimeze nuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu Imana yari yarahaye umugisha ni igihugu imirima barima bakeza ni igihugu inzara itabazwa ariko mu gihe CNDD-FDD yarishyitse ku butegetsi niho ibibazo byatanguye kwaduka kenshi ndakunda gukaruka ku ijambo umusenyeri Joachim Ruhuna yigeze kuvuga avuga ati ibi bintu mukoze cari gihe bari bishe abantu barenga 500 mu ibugendana barahunze intambara Monseigneur Joachim Ruhuna arababwira ati ibi bintu mwabikoze mwisha abantu bahunze ubwicanyi bahunze ko mubice mubasanzaho bahungiye ati ibintu mukoze ati ndabavumye muzopfa mwangara nkuko gahini amaze gukorera nabi mwene wabo wabere yaciye apfayangara ukuntu Joachim Ruhuna bamwica batamusabye imbabazi nivyo birikore kwikirana u Burundi nivyo birakurikirana abarundi nivyo birakurikirana na leta y'u Burundi muri kino gihe ko twumva Reveriano na Ndayishimiye umwe atunganye ikorane ciwunda atunganye ikorane ciwe sagapigane karimbwa ikirori ciza cy'ibyishimo cyo kwishima bo gitunganiriza hamwe
inzamba
kwigenekerezo rya 2040 n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abashingwa manza bari mu kaga mu itangazo ryasohowe n'amashyirahamwe atanu haranira agateka kazi na muntu mu Burundi ariyamiriza ibikorwa bigayitse biba mu gihugu bifise ingaruka mbi ku bwigenge bw'abashingwa manza ayo mashyirahamwe akavuga ko hari abashingwa manza bane bahagaritswe mu kazi kabo hadakurikijwe amategeko kurikira Felix Niyonkuru arongoye urunani Kavibe rumwe mu mashyirahamwe yateye umukono kuri iryo tangazo
kuri uyu munsi udasanzwe amashyirahamwe aranya agace akazi na muntu mu Burundi ariyo akate Burundi Forsk Kazib Sepsepi na Esostorcire Burundi turashaka gushikiriza impungenge zikomeye zijanye n'ibikorwa bigira ingaruka mbi cyane ku bikorwa by'ubwigenge bw'abashingwa manza mu Burundi twagiye tubona mu myaka iheze iterabwoba ibihano ikabaye no guhamagara mu butungane bw'abashingwa manza kubera gusa bariko barangura neza umwuga wabo cyangwa ngo bariko bakorana n'inzego mpuzamakungu zigenga gukingira agati y'akazi na muntu ibyo bintu nibishobora kwemerwa mu gihugu kivugwa ko gigendera ku mategeko turibuza kwigenga ku mwuga w'abashingwa manza reka mbere no kwisanzura mu byo bakora atari ingabire ya leta cyangwa ikintu ushobora gutanga cyangwa ngo wimane uko bishaka ni inkingi idasanzwe y'ubutungane n'intwari ishingiye ku mategeko birubahirijwe n'ingingo inshingiro z'umuryango mpuzamakungoni zijanye n'uruhara rw'abashingwa manza hamwe n'amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya ihohoterwa aye nayo leta y'u Burundi ikaba yarateye ko igikumu kandi ikaba igomba kuyubahiriza kwa 21 munyonyo ibihumbi 2025 komite y'umujyango mpuza makungu igwanya ihohotegwa yafashe ingingo itomoye yemeza ko leta y'u Burundi yahonyanze ingingo ya 13 y'aya masezerano mu guhana no gufatira ingingo z'akarenganyo umushingo manza Dieudonné bashirahishize umushingo manza Armelle Niyongere umushingo manza Vitali Nshimirimana na umushingo manza Lambert Nigarura kubera gusa gukorana n'iyo komite. Iyo komite yaragaragaje ko ibyo bihano byageze ingaruka zikomeye ku mwuga wabo, ku buzima bwabo bwite, ikambiye no ku burenganzira bwabo muri rusange. Iyo ngingo irategeka leta y'u Burundi mu buryo budasubirwako. Isaba ko abo bashingwa manza basubiza uburenganzira bwabo bwose, ko ibihano byose bivaho, ko habaho mbere n'igishi y'akababaro y'ukuri. Hamwe n'ingingo zigaragaza ko ibyo bidazosubira kuba. Kutubahiriza ibyo bisabwa ni ugukomeza guhonyanga amasezerano mpuzamakungu igihugu kinyene cy'u Burundi cyateye ku mukoro. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abashingwa manza bari mu kaga, turasaba leta y'u Burundi imwe by'umwihariko mu majwi atomoye kandi akomeye gushyira mu ngiro atagutseba kandi byihuta ingingo y'iyo komite yo ku wa 2021 munyonyo ibihumbi 2025 no gusubiza abashingwa manza bane agaciro kabo kose mu mwuga mu buzima bwabo bwite no mu by'ubutunzi mbere. Turongera tugasaba umuryango mpuzamakungu, inzego zo mu karere n'izo ku isi yose hamwe n'amashyirahamwe y'abashingwa manza kuguma bakurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo no gukomeza uburyo bwo kurinda abashingwa manza bari mu kaga. Kurinda abashingwa manza ni kurinda ubutungane, kuba intambamyi mu kwigenga kwabo ni guhungabanya intwari ishingiye ku mategeko n'agateka kazi na muntu ka bose. Kubahiriza amasezerano mpuzamakungu si uguhitamwo, ni inshingano y'igihugu.
Mu gihugu cya Tanzania impunzi z'Abarundi ziratabaza ku bijyanye n'ibomogwa ry'amazu yabo rikibandanya mu makambi ya Nduta na Nyarugusu, amazone menshi aza yarabomowe, ibyo bigasiga imiryango myinshi itagira aho iba kandi mu maganya atagira izina. Izo mpunzi zikiyamiriza uburyo hasere idashitsa ibanga ryayo ryo kuzikingira, zigahamagarira umuntu wese kwegeranya ibyo bimenyetso kugira ngo leta ya Tanzania ikurikiranwe kuri uko gukonyanga agateka k'impunzi. Idonido na Pierre Gahungu.
Ibintu bitera byunyuka mu makambi y'impunzi z'Abarundi baba mu gihugu cya Tanzania, Induta na Nyarugusu, ibikorwa byo gusambura amazu yashabandanya, ibyo bigatuma imiryango itegwa n'imbeho, imvura, eka n'indwara.
Mugambi wa leta ya Tanzania ishoshanyije leta y'u Burundi guhungura impunzi ku nguvu, amazu y'impunzi z'Abarundi bari mu makambi i Tanzania ngaha bananya gusamburwa. Nyarugusu barasimaze gusambura amazone atatu ngaha naho Nduta baramaze gusambura zone ya 17, 18, 10, ejo bariko barasambura zone ya 6. Amakuru dufite ni uko mu ndwi bazasambura zone y'indwi n'indwane y'umunani. Ibyo rero biriko biraba, impunzi ntizigiriyo zijya, ntizigiriyo zihungira, ntizigiriye ko zibaho. Hariho abahita mu mutwe bagahunguka hakiri na hino, hariho n'abandi bidakunda ko bagenda, abo baca bubaka uduhema, bakaba barabaye ngaho mu mvura n'imbeho n'ibintu biteye isoni.
Izo mpunzi zikavuga ko zumva zaratawe n'inzego zari zishinzwe kuzikingira.
Ntituzi iyo hasere yawe ntatubona, ntayo tubona. Washeri tuyibona ku marogo y'amahema, niho tuyibona. Tubabona abakozi ba washeri bahora bazi kutubwira yuko bajeje protection bari hehe, bakingira ikirega bari hehe, ntitukibabona. Bamwe bahora bakuranwa baza bavuye Dar es Salaam, ntitukibabona, ntituzi barengeye. Kumurengera ngo nabo bahavuye bafata ingero gufatanya n'abatugirira nabi, ibintu biteye isoni cyane.
Ibi ziri kuzira camwo, izo mpunzi zibifata nk'iyonyango ry'agateka kazo, zigahamagarira umuntu wese abishoboye kuzifasha kwegeranya ibigaragaza ibyo bikorwa bibi, kugira ngo ababikora bazoshengezwe imbere y'ubutungane mpuzamakungu bakubitswe inkahe mu gahanga.
Urakoze Pierre Gahungu runani rw'abaharanira agateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi CDH Bikare. Ngo uratangazwa cyane no kubona ibikorwa byo kubomora amazu y'impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania bibandanya mu gihe ishyirahamwe HCR iheruka gusohora itangazo ry'uko ridashyigikiye itahukanwa ry'impunzi ku nguvu. Bagasaba kandi bashimitse ishyirahamwe HCR gushyira mu ngiro ibyo ryatangaje rikava mu gacerere amakungu nayo ngo ahaguruke atere ibyatsi ibyo biriko biraba. Kurikira rero Paul Sharangabo arongoye runani CDH Vicar.
Muri CDH Vicar twari twashimishijwe n'uko HCR isohotse mu gacerere hanyuma ikavuga ko idashyigikiye itahukanwa ry'impunzi z'Abarundi ku nguvu, cyane cyane biciye muri iyo nzira yo kubomora amazu yabo, ikavuga ko gutakwa impunzi byari bikwiye kuba ku bushake. Ariko twebwe twari twarerekanye ubwa mbere ko abakozi ba HCR nabo nyine bagiye barivanga cyane mu bijyanye n'ibyo totezwa ry'impunzi z'Abarundi. Kenshi wasanga mu manama agiye aratunganywa na leta ya Tanzania abakozi ba HCR bafata amajambo, ugasanga ariko baragenda bavuga amajambo atera ubwoba impunzi, bavuga amajambo yo kuzitoteza. Reka mbere n'ingingo nyinshi zagiye zirafata kuri tele habarimo abakozi ba HCR cyane cyane nk'ibyo byo kugara amashuri wasanga rero bariko barabikora. Ikindi naco nuko bitahindutse byo kubomora amazu n'uyu munsi biri kubirabandanya, ariko kandi HCR ntabwo yigeze subira gusohora itangazo. Kandi narabye no mu itangazo yasohoye ntabwo yigeze yemanga ngo ivuge leta ya Tanzania. Ibyo byose birerekana ko iryo tangazo nubwo barisohoye kwari ukwikurayo, kwari kugerageza guhuma amaso amakungu, cyane cyane ko atakintu kimwe cyahindutse kandi batabandanije bagerageza kugira ngo bagondoze leta ya Tanzania ihagarike ibyo bintu irikira kora. Rero twebwe bwa mbere na mbere muri CDH Vicar dusaba leta ya Tanzania kubaha amategeko y'inyungu ubwayo yasinye, cyane cyane nk'ingingo ya 33 yo mu masezerano y'i Geneve yo mu gihumbi kimwe cya 1951 leta ya Tanzania yateyeho umukono. Iravuga neza ko atagihugu na kimwe cyasinye amasezerano cyo kubaho ngo kisubize impunzi aho zari ziva. Ibyo urabona ko leta ya Tanzania irarenga amasezerano, kandi ingingo nyinshi leta ya Tanzania yagiye irarenga kuvaho impunzi z'Abarundi zigiriyeyo. Ibyo rero ni ibintu ubona ko bidakwiriye ku gihugu cyasinye amasezerano. Ikindi nacyo kandi turasaba hasi kuva mu gacerere igashyigikira impunzi, kuko yoyo igomba kuba ku ruhande rw'impunzi aho kuba ku ruhande rw'igihugu cyakiriye impunzi. Amakungu rero turasaba gukurikiranira hafi ibiriko birabera muri Tanzania, bagahaguruka bakavuga bagatera ibyatsi iyo ngendo, kuko ibiriko biraba ni uguhinyura agateka kazi na muntu byeruye.
Nino ngaha duce dusozera ano makuru. Nkabashimiye mwebwe mwese wanduteze yombi, ngashimira n'abagenzanje umwe wese ubiti ciwe bamfashe kwibaturukaniriza. Mugire aho mwamwubahwe, mwanyu n'umuvyanyu na gahwana.